Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganya inshuti zacu ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3 ya radio yanyu ijwi rya Amerika. Sena y'u Rwanda irasaba guverinoma kuvugurura amategeko ahana mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo cy'amagereza yuzuriranye cyane.
Gufunga ni kimwe mu bihano bibaho, ariko amategeko yateganyije izindi disposition. Aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoresha izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze, gukora ikoranabuhanga, aho uyu muntu wese ukoze icyaha no kujya gufungwa.
Uyu ni senateri Juvenal Nkusi, umwe mu bagize komisiyo ya politiki n'imibereho myiza y'abaturage muri Sena y'u Rwanda. Mu Burundi, President Evariste Ndayishimiye ejo yagiranye inama n'abahagarariye amadini n'amatorero yo mu gihugu cye, arabasaba kugira uruhare mu kurwanya amacakubiri. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyamurenge 3 bashimuswe n'abitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari araza nyuma yayo hirya no hino ku isi. Duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, murayagezweho na Aloise Bigirimana. Aloise, mikro ni yawe.
Urakoze Thomas. Hanini agizwe n'ayavugwa muri Afrika. Utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinée, Selu Dalène Diallo yatangaje jo ku munsi wa mbere ko yatsinze Perezida Alpha Condé mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana. Yabitangaje atarindiriye ko ababijejwe batangaza ibyayavuyemo. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Conakry inyuma y'umunsi umwe habaye amatora, Diallo yavuze ko yatahukanye intsinzi naho hari utunenge twibonekeje. Yahamagariye abenegihugu bakunda amahoro n'ubutungane kuguma bari maso kandi biteguye kurwanira icyo yise intsinzi ya demokarasi. Mu bice bitandukanye ku murwa mukuru, abajejwe umutekano barasutse ivyuka bikoroza amosozi mu banywanyi biwe bari bakoraniye hamwe. Bakari Mansare, icegera cy'umukuru w'umugwi ujejwe amatora, yavuze ko ibyatangajwe na Diallo ata agaciro bihabwa kandi bitemewe muri iki gihe. Umushikiranganji wa Guinée ajejwe umutekano yishyuye Diallo ko yataye umutwe. Abakandida 12 nibo bariko baraharanira intebe y'umukuru w'igihugu, ariko Perezida Condé hamwe na Diallo nibo baza imbere y'abandi. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Fatou Bensouda ari Khartoum muri Sudani kugerageza kumvisha leta mfata kibanza gutanga uwahoze ari perezida w'ico gihugu Omar al-Bashir. Abandi arondera nabahoze ari abategetsi bakuru bagirizwa ivyaha byo mu ntambara n'ivyihonyabwoko ibagiriza ko bakoze mu ntara ya Darfur. Bensouda ariko kandi ararondera imigenderanire na Sudani yo kurengutsa imbere ya sentare umukomanda wa gisirikare Ali Kushaibe yishikanye kuri CPI mu kwezi kwa gatandatu. Bensouda yashitse i Khartoum ku munsi wa gatandatu, rubaye urugendo rwa mbere rutangajwe ko Bensouda n'abandi bategetsi ba CPI bagendeye Sudani kuva iyo sentare itanguye gukora kuri dosiye z'abahoze ari abategetsi ba Sudani. Tukivuga kuri Sudani kandi, Perezida Donald Trump yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yiteguye gukura ico gihugu ku rutonde rwirabura rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Ni nyuma yaho Sudani yemereye kuzoshumbusha Amerika ku bitero byabaye muri kahise. Perezida Trump yavuze ko leta mfata kibanza ya Sudani imaze umwaka yemeye kuzotanga agashumbusho ka miliyoni 335 z'amadolari ku banyamerika basize ubuzima muri ibyo bitero hamwe n'imiryango yabo. Perezida Trump yavuze ko igihe ayo mafaranga yotangwa Sudani yocha ikurwa kuri urwo rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Muri Kenya, Kenya iri mu bihe bikomeye by'abantu bongeye kwandura ku bwinshi mugera wa corona. Inyuma y'indwi nkeyi, ingingo zari zarafashwe kugira uwo mugera ntukwirakwire zitezuwe. Umushikiranganji wa Kenya ajejwe amagara y'abantu yaragabishije ku Imana ko igihugu kiriko cinjira mu bihe bitoroshe, inyuma yo gutangaza ko abantu bashasha barenga 600 banduye hamwe n'abatari bake bafuye. Abahinga bamwe bavuga ko bitazoroha gusubizaho ingingo zari zarafashwe ubwa mbere mu ntumbero yo kugwanya. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Kenya, Mutahi Kagwe, yavuze ko igihugu cyaronse abantu indwi bafuye ku munsi w'Imana hamwe n'abarenga 685 bongeye kwandura. Hano muri Amerika, ikiringo Perezida Donald Trump yari yaratanze avuga ko urukingo rwa COVID-19 ruzoba rwabonetse muri Amerika imbere y'amatora yo kwigenekereza rya gatatu ukwezi kwa 11 nk'icyubahirijwe. Ku munsi wa gatatu, ihinguriro ry'imiti rikomeye muri Amerika, Pfizer, ryatangaje ko itazorondera uruhushya rwihuta rwo gusohora urwo rucanco atari mu mpera z'ukwezi kw'11. Perezida Trump yamye avuga ko urucanco rwa COVID-19 ruzoboneka kuri benshi imbere y'itariki y'amatora. Abashakashatsi baba abari muri leta canke ab'inyuma yayo bavuze ko bitazoshoboka.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikire no kuri internet www.radioyacu.com, YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi, ejo kuwa mbere, President Evariste Ndayishimiye yakiriye abahagarariye amadini n'amatorero atandukanye yo mu gihugu. Mu byo yabasabye harimo umusanzu wabo mu kurwanya amacakubiri. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wirika Neza, yateguye inkuru.
Abakiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu biri we Bujumbura n'abaserukira amashengero yose ya Kristo mu Burundi, ni ukuvuga Katolika, Abangilikani, Apantekote n'ayandi mashengero azwi cyane ku izina ry'amashengero y'abakizwa. Wabaserukiye yavuze ko mu byo baganiriye uyu munsi harimo kubibutsa ingorane ziri mu mashengero yabo boja bazitorera umuti bonyene batarinze kunaniza leta hamwe no kwirinda imivurungano. Ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yabahamagariye guterera mu bikorwa by'iterambere no kurwanya amacakubiri, nk'uko Reverence Yverse Bizimana, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi SNEB, yabwiye amenyeshamakuru n'abagenzi be bahejeje kuganira n'umukuru w'igihugu.
Nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye bikubikuru ariko arakora, na cane cane gushyira abantu ku kivi, abantu bakore ubugira kabiri kurwanya amacakubiri, kubera ko amacakubiri ariyo yamazana ingorane nyinshi. Kandi yadusabye ko twoterera kugira ngo igihugu cacu kibandanye gitera imbere mu gushikiriza ibyiyumviro, na cane cane ku uyu mugambi wo gufasha urwaruka rutagira akazi kugira ngo rushobore kuronka akazi. Yadusabye kugira ico duterereye haba mu mashengero iwacu, dufashanye mu kugwiza akazi no gushiraho imigambi imbere na leta yo dushigikira kugira ngo urwo rwaruka rushobore kuronka akazi.
Icyagira cyo mvuga izo mukuru w'igihugu Barenzi Omed Nzeyimana nawe yongereye ko uko Perezida Ndayishimiye yinginze cyane abaseruka imiryango itandukanye y'abakristo gufasha cyane cyane mu bisata byerekeye kugwanya ruswa hamwe n'ubushomeri. Yavuze ko amashengero afite uruhare rukomeye rwose mu iterambere ry'igihugu. Mugabo yanabibukije kwirinda akajagari gakunze kwibonekeza na cyane cyane mu mashengero akunze kwitwa y'abakizwa. Nzeyimana yabwiye amenyeshamakuru ko ashimye kuvuga mu Gifaransa kubera abaserukiye abashyitsi ba shebuja yashikirije ibyavuye mu mubonano mu Kirundi.
Yasabye ko umuntu wese akurica ajejwe kubwa ineza y'abanyagihugu. Hari n'ikindi yavuze ko amashengero atubahiriza amategeko bikazana akavuyo. Uturu rero hari abasenga mu ijoro n'abandi bafata amazu y'amanama bakayihindura amashengero. yasabye ko amashengero yisunga amategeko y'ubushikiranganje bw'intoro y'agati mu gihugu
de faire suivre la loi.
Imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi namwe mu mashengero yabonetsemo agatosi mu myaka 5 iheze mu kwezi kwa mbere 2015 amezi 3 imbere yuko nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza kindi kiringo cateye imari musenyeri mukuru wa Gitega Simon Ntamwana yashije ijambo avuga ko abarundi batokwemera kuba bajama mu nyuma abagwanya ubutegetsi bitiriye sindumuja maze leta imufata nk'umwe mu bayigwanya inshuro zitari nke inama y'Episcopi Katolika yasohoye amatangazo ivuga ko hariho nyangwa ajyagateka akakiremwa muntu mberigera aho yagiriza bamwe mu rwaruka rwa SNDFD imbonera kure ushaka gusubira inzego z'umutekano mu matora aheruka naho urwo rwego rwavuze ko muri mukuru w'igihugu n'abashinga amateka habaye utunenge turimwo ubugaramisha ibitigiri abantu batoye inshuro nyinshi canke naho abatorewe n'abajejwe intwaro no guhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora kugira ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo zivyavuye mu matora imbere y'uko aba ariko abasenyeri katolika bagumye bibutsa kuba bona yarenganijwe yo kwitura ubutungane bashimangira ko ivyo bashikiriza bidasigura ko ari umugambwe canke umuntu n'umwe bahengamiye ko eroje buri
mu Rwanda gereza zirengeje cyane ubushobozi bwazo bwo kwakira imfungwa ku gipimo cy'ijana na 24% ku ijana n'umwanzuro wa Sena y'u Rwanda. Sena isaba guverinoma kuvugurura amategeko ahana kugira ngo ubu bucucike bubonerwe igisubizo kirambye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali.
Mwisesengurwa rya raporo y'abasenateri bagize komisiyo ya politike imibereho myiza y'abaturage ku kibazo cy'ubucucike mu magereza y'u Rwanda ryagaragaje ko ubucucike mu magereza bukomeje kwiyongeraho bumaze kugera ku 124%. Sena yinjiye muri iki kibazo biturutse kuri raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu by'umwaka wa 2018-2019. Iyo raporo yagaragaje ko ikibazo cy'ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda gikomeje kugaruka buri mwaka. Iyi raporo yerekanaga ko mu mwaka wa 2014-2015 muri gereza zo mu Rwanda hari imfungwa zingana n'ibihumbi 49,417 bingana n'ubucucike bwa 99.6%. Mu mwaka wa 2015-2016 ubucucike bwaragabanutse bujya kuri 96.9%. Muri 2017-2018 imfungwa n'abagororwa bariyongereye baba 157,596 bivuze ko ubucucike bwari ku ijana n'ibice 2%. Ubucucike bwarakomeje mu mwaka wa 2017-2018 kugera ku 117.6%. Imfungwa n'abagororwa bagera kuri 65,917 mu gihe mu mwaka ushize ubucucike bwagize ku 124.8%. Kuko mu magereza yo mu Rwanda harimo imfungwa n'abagororwa 71,338. Abasenateri basabye leta kwihutisha izindi ngamba zagiye zifatwa za kwifashishwa mu guhana abakoze ibyaha bitabaye ngombwa ko bafungwa.
Gufunga ni kimwe mu bihano bibaho, ariko amategeko yateganyije izindi disposition aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoraje izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze gukora ikoranabuhanga ahubwo umuntu wese ukoze icyaha no kujya gufunga kugira ngo gufunga bigabanuke hanyuma n'ubwo bucucike bwe kubaho.
Umubare mwinshi uri muri gereza bashyizeho ubundi buryo ahubwo wagenda ugabanuka ukalibera imyanya muri gereza ziriho. Koko raporo ni ku bucucike, ubucucike ni ikibazo turabibona ahantu hagomba kuba abantu 50% ni ikibazo. Kumwarimu adashobora kumetiriza uwo mubare urenze muri gereza mwigeze mugira amatsiko yo kumenya ingaruka ubucucike butera abagororwa barimo tubona nko gukoresha za infrastructure dushe toilette.
Bamwe mu bafungiwe muri gereza yo mu Rwanda mu myaka yashize bemeza ko ubucucike ari kimwe mu bintu batazibagirwa bahuriye nacyo muri gereza. Madamu Nkusi w'Imana Nyesi ni umunyamakuru wafunzwe kuva mu mwaka 2010 kugeza muri 2014.
Kwinjiramo tujya gufungwa twari abanyamakuru babiri, ariko twamaze ukwezi kose turyamye hanze tutarabona aho kuryama tutinjira mu nzu. Hanyuma ahandi ubucucike bwagaragariraga cyane n'amaso ni uko twa dufite dushe no kuva ubwogero butanu na toilette ubwo nuvuga ngo ubwiherero butanu, ubwo nuvuga ngo byose hamwe ubwiherero n'ubwogero bwari 10 ku bagore 800. Ntabwo rero byari byoroshye kugira ngo uzabashe kubonaho ukarabira wa kuva saa 11 z'igitondo abagore babaga bahagaze ku murongo batonze bategereje gukaraba ukamara amasaha 6 uhagaze utegereje kubona aho wogera. Byageraga saa 7 ukabasha koga, ariko ugasanga nk'abakecuru bamwe bashaje cyane batabasha kujya guhagarara ngo batege batonde uwo murongo bo koga nyine byari ntago byari byoroshye.
Leta isobanura ko hari gahunda yagiye ishyiraho muri iyi myaka igamije kugabanya ubucucike muri za gereza, harimo izo gufungura abagororwa barangije bitatu bya kane by'igifungo cyabo mu gihe bagaragaza ko bitwaye neza. Hariho kandi imbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu, ndetse hagiyeho na gahunda yo kwagura amagereza anyuranye yo mu gihugu. Ibi byifuzo by'abasenateri ndetse n'ibihora bigaruka buri mwaka muri raporo za Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu nibyo byashingiweho. Leta igaragaza ko mu gihe cya vuba hazaba hashyizweho ubundi buryo abantu bashobora guhanwamo atari ugufungwa gusa. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga bwana Faustin Ntezibyayo aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika.
Hari ubundi buryo bwo guhana, ahubwo hazaba n'ubundi hanafashwe n'iteka rya Minisitiri w'Ubutabera ryerekeranye n'uburyo n'abantu bamwe bazajya bashobora ku igihe bagikurikiranwa, ariko n'igihe bahanwe bagashobora kuba banafite umuntu yabyita electronic bracelet, umuntu yabyita mu Kinyarwanda. Uriya muringa nyine bashaka gushyira ku kaguru, noneho bakajya bakumonitoringa aho uri, noneho nabyo bigashobora gutuma abantu batari. Ariko nanone dufite n'izindi mu mategeko yacu, harimo n'ubundi n'ibindi byerekeranye no kuba wahanishwa ubundi buryo bwo gufunga, ibindi bihano n'ibihano nsimburagifungo nabyo birahari. Ibyo byose bigomba gukurikizwa. Ubundi ihame ni uko umuntu adafungwa mbere y'uko acibwa urubanza, igihe ataracibwa urubanza ubundi niryo hamwe. Ariko birashoboka kandi biraba yuko urebye uburemere bw'icyaha cyakozwe, kandi hari ibimenyetso byagaragaye bifatika yuko uwo muntu ibyo byaha bishobora kumuhama, kuko abagikekwa. Ariko haba hari ibyo ubushinjacyaha buba bugaragaza yuko uwo muntu icyo cyaha gishobora kumuhama. Noneho hakanaba n'ikibazo gikomeye yuko ashobora agiye hanze ashobora guhungabanya umudendezo rusange, umudendezo w'abaturage. Icya gatatu akaba anashobora no guhungabanya ibimenyetso iperereza rigomba gukorwa. Icyo gihe bigaragaye gutyo, uwo muntu nyine ntabwo arekurwa, ahubwo aramaze gufungwa kugeza igihe acibwa urubanza.
Kugeza ubu mu Rwanda hari gereza 14 zifungiwemo abagororwa n'imfungwa basaga 71,000. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Dusubire gato mu Burundi mu ntara ya Gitega. Abasore n'inkumi 30 barangije amashuri yisumbuye na kaminuza batabonye akazi bishyize hamwe batangira umushinga wo kubumba amatafari. Mu byo bakoresha harimo amacupa atabora bagenda batoratora mu mujyi wa Gitega. Inkuru turayishyikirizwa na Desire Hatungimana.
Ubwo rwaruka rugizwe n'imisoro n'inkumi rukorera imahonda nk'uko birometero 6 uvuye mu gisagara cya Gitega ufashe ibarabara rija mu ntara ya Ngozi. Bavyuka bihereza igisagara gutora ibintu byose vya plastiki nk'amacupa atabora bayavuyemo amazi, amafanta be n'utumwanya vyandagaye hirya no hino mu gisagara cya Gitega. Bagiye kuvyegeranya baca babijana aho imahonda bakabicanira bakabivanga n'umusenyi bakabona gukora amatafari. Umwe muri bo yahejeje kaminuza aratubwira ingene ico cyumviro cabajemwo.
Maze kubona intambamye ibidukikije ko n'ibidukikije ko birahungabana kuri uno munsi, twaragiye hamwe n'abagenzi bacu turiyumvira ikintu twokora kugira natwe dushobore gukingira ibidukikije. Tumaze kwiyumvira ikintu twokora, twararavye iyi myanda y'amasashe, aya ma plastike yegwa arayerera mu ibarabara, turiyumvira ico twokora kugira natwe ibintu biri ku biratera intambamye haba ku magara y'abantu haba ku isuku ku bijyanye n'ubwiza bw'igisagara turimbije cyo twakora dusanga ayo madeshe twashobora kuyahingura aha abandi bafata bakayata mu makanevu bakayacanga n'iyindi myanda itandukanye twebwe tukaraba ikindi kintu twoya kuramo kugira isuku y'igisagara cyangwa ivyo byo gukinga ibidukikije nyene bigende neza tumaze kuciyumvira turasanga yuko iyo myavu yaba masashe nayo ma plastique ko twashobora kubikoramo amatafari
ico gikorwa cyo guhingura amatafari mu bikoresho vya plastique bamenyesha ko kitoroshe kuko bishobora no kubatera impanuka uno musore ati mu gihe boronka ibikoresho bikwiriye hotel imbere cyane kuko ibyo bakora bihumbirwa bivanye nuko bikomeye kandi bikazimbuka bageranije n'ibihingurwa mu isima
dusingorane iyo ngorane si yindi kujyo bwuko ibikoresho bike kandi n'uburyo bwo kubihingura bugoye cyane harimo umucanwa uraduturira kandi birashuha cyane kuburyo bwuko uri kurabikora utambaye amaga bikaguturira uragira ikibazo cyane turafite ingorane rero yo kubigwiza cyane ibyo bikoresho kugira ngo bisohoke kubwisha naye handiho turasaba kiriya kabisa babirondera cyane ariko dufise uburyo buke bwo gusohora byinshi
abigeme bari muri abo bahingura ayo matafari baganira na radio ijwi rya Amerika bamenyesha ko ibyo bakora bibatuma batazera inze
ubunye ndashobora kuronka gasabuni kandi ntarinze kujya kusaba ababyeyi ntagize ntakazi ka leta mfise mugabo turi ko turakora ibyo onye tukagurisha umuntu arashobora kuronka ico yisumamo
je gushika ubico nishimira nuko je sinke ni sabuni n'amavuta yo kwisiga ari umwana w'umukobwa bica bindinda bimwe byo guca hariya nja kwicira inzira ndondera ahandi hantu nja kubisaba urumva tabindi ndavya bintu usanga abakobwa turondera hirya no hino kugira ngo wibesheho hamugasanga ugize ingorane rero bica bindindi ingorane ndaronka ivyo nkeneye bimwe bimwe nubwo bitaba bifashe bipanye no kuntu nyine twatse ko turakora
mamere sabushimike muhinga nonosoye ibijanye no kukingira ibidukikije amenyesha ko gwaruka rukora ibikorwa vyiza cyane mu gihugu amacupa ya plastique n'utumwanya bitabwa hariho hose ariko akamenyesha ko mu gihe abasore n'inkumi bagikoresha uburyo bwa kirundi mu kubihingura bishobora kubagirira ingaruka mbi ku magara yabo
abo banyeshuri niyo miyabaga ifise icyiyumviro cyiza cyane nubwo bagira bariko baratorera inyishu kimwe bagasanga bahavuye bica ibindi kukubera bakoresha uburyo budateye imbere uburyo twovuga bwa rupigapiga ujya mwotsi uva muri ayo maplastike baturiye harimwo ubumara bita dioxine na filane ubwo nabwo burononera amagara y'abantu na cyane cyane navuze ujya muntu nyene ariko arakora ayo madare n'ayo matafari n'ayo mabuye niwe bihera ko bikinjira mu mubiri ingwara z'uguhema z'amaso zikazoboneka haciye imyaka 20 uwo mwotsi warinjiye mu mubiri w'uwo muntu kukirere rero urya mwotsi urimo za dioxine de filane hanyuma wa mwuka bita dioxine de carbone nawe urazi yuko wononera impwemu tugaruka tukazihema
umuryango kwahuje wahaye uburyo n'ikibanza cyahubwo gwaruka rukorera umenyesha kuzogerageza kudodora hashoboka hose kugira babandanye babafasha mu gukemura ibazo byose bagenda barahura bishikirizwa na ntunzwe n'Imana Pasteur umunyamabanga mukuru wa kwahuje mu ntara ya Gitega
twebwe batweretse ubuhinga bafise ubwenge bafise batweretse ibyo bashobora gukora turabafashije ibyo dushoboye ubu rero nkuko mbivuga turiko turagerageza turazana abantu ngaha bo dushaka gufashanya tukabereka icyo aba bantu baba babuze kugira iryo terambere rirame cyangwa cyangwa kikije duhoza ko turondera abo dufashisha kuko murabona ko ibintu bigoye mwumvise ibikenewe kugira ashobore kuronka nk'imashini ishobora gukora byinshi cyane si kuba uje gusaba uci birondera turashobora kurondera abandi badufasha izo modoka zishobora gutwara ibyo bintu bisa nabi biri mu gisagara byose turashobora kuko tuzagera kugira tudodora handi
mwamenya ko itegeko ribuza umwanya n'amacupa atabora ryari ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2018 iryo tegeko ryari kuja mu ngiro kuva ku wa 28 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019 ariko ubushikiranganji bw'idukikije bwarongeye ikiringo bwitiriye ikigongwe none haheze umwaka urenga kw'icyo kiringo hakibonekeza hirya no hino mu Burundi ibikoresho by'ubwo mwanya n'amacupa atabora Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo bundi ku cyumweru abantu bitwaje ibirwanisho bashimuse abaturage b'abanyamurenge batatu ahitwa Mutarule mchivaya charusizi teritwari ya Uvira munara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedesto Ngabo uri Uvira yakurikiranye iyi nkuru.
Ukigera ku mutarure wabonaga ku maso y'abantu akababaro, abagabo bicaye mu muhanda babazanya makuru y'ibyaraye bibaye, abagore nabo bicaye mu mazu y'abaturanyi baraye bashimuti wabagabo. Nyakiwe Françoise numwe muri abo baturage yo ku mutarure, abantu bitwaje imbunda babanje kunyaga ibintu byose byo mu nzu mbere yuko bashimuta abaturanyi be batatu.
Ari turangije gufungura amasaha atatu tubona abantu barashitse, twari tukicaye hanze twari kumwe n'abana baraza binjira mu nzu, abana barashwaragira bariruka baja hirya no hino nje banyiriza mu nzu. Ubwo bashitse ngo nimbaheze imbunde ntayari irimo ndabahakanira, nkihaye mbahakanira turayizanura ifite ntayo, baramfata baranzirika imigozi y'amaboko bayabohera inyuma, abana barabafata babashyira kuri sima bakura kuri matera, inzu barayisaka matera bazita hasi, amasakoshi barayaca yose barebamo izo bashakaga. Ubwo nyine bankubita nkababwira ngo nimurebe amafaranga runaka hari, mbwira gukubita nti nimurebe niriya saka mirimo ayandi. Ubwo nyine barasohoka basiga bankingiranye inyuma, umwanya muto barongera baragaruka babona kumpambura ibyo bari bakeneye byose, telefone, ifaranga, amahuzu, bamaze gutekera babona kumpambura.
Gatoni Jonathan n'umuyobozi w'umuhanda wo ku mutarure nawe aragaruka kuri ubu bugizi bwa n'aba bantu bitwaje imbunda baraye bakoreye abaturage abereye umuyobozi muri aya magambo.
Naraye kubwegera ariko habaye saa tatu baranterefona bampamagara bambwira kuko hano habaye imvungo, kuko amasasu hayavuga ko bafashe n'abantu. Ndarari uko none mu gitondo nzindutse nsanga bajyanye abagabo batatu, babajyanye mu ipoli, abandi barakubiswe, umugabo umwe agiye mu bitaro ari mu bitaro baramukubise cyane. No n'inzu nyinshi, inzu zose haba n'inzu yanjye njyewe notabure, ibintu byose barajyanye, barasatse amahuzu barajyanye, n'amafaranga yari arimo yose barajyanye, inzu nyinshi. Nuko niko bazigize bazisatse bagenda bafata abantu babanyaga amatelefone babanyaga n'amafaranga. None ibyo ngibyo nibyo nasanze biriho, n'abo bantu barabajyanye iyo bagiye mu gihugu.
Abantu batemwa bamwamenya bari bo?
Njye sinari impari, ariko baravuga ngo bari bambaye igiserikare, bambaye imyenda ya Kongo y'abakongomani ya giserikare, ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi, ni ikirundi bavuga cyangwa mo ni igiswahili, ariko majorite icyo bavuga cyane.
Umuyobozi wa grupe ya Rubirizi Mirundi Omben François avuga yuko mu rwego rwo kwimira ubugizi bwa nabi basaba leta ya Republika Demokarasi ya Kongo kongera umubare w'abasirikare ku mutarure.
Twosaba leta yacu kugira ngo icurungikire abasirikare, kugira ngo baje kuducunga, baducunge twebwe, bacunge n'imadi zacu, kugira ngo abantu ntibareke guhohoterwa, abantu baza baratwagwa yuko n'iyo ringa hari amazi kandi ayinde bayinga biri baradutwaye abandi bantu babiri, twarabuze irengero ryabo n'ubu turaho tutazi niyo bari.
Ishimutwa ry'aba bantu ryemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo muri aka karere, Captain Didone Kasereka, avuga yuko ari abagwanyi ba Mayimayi Kijangara na Buhirwa ndetse n'abagwanyi b'Abarundi ba FNL batwaye abo bantu, kandi ko igisirikare cya Kongo gikomeje kubahiga kugira ngo abagwanyi barekure abo bantu bashimuse. Umuyobozi wa Societe Civile muri ako karere Bernard Kadogo avuga yuko kuva mu kwezi kw'icyenda kugeza muri uku kwezi kw'icumi abantu bitwaje ibigwanisho bamaze gushimuta abantu 16 muri iki kibaya cya Rusizi. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko mbere yuko abashimuswe barekugwa babanza gutanga amafaranga ari hagati y'idolari 500 kugeza ku 1000. Si abantu bonyine bitwaje ibigwanisho bashimuta muri iki kibaya cya Rusizi, ahubwo bashimuta n'inka nyuma bakaza gusaba aborozi gutanga amafaranga kugira ngo bazirekure. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mutara kivuye.
Nshuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero nahaya makuru ahumurije tuyabagejejeho turi iwacu buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mukomeze munogerwe na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, kandi mugire umunsi mwiza uzira umuze. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.